mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na hazo indongo y'ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunzi
je nko ku ruhande rw'anje vyegeze kunjikira turahura ukumva nguwe ngujahe ngubahe agatangwa ukubaza nyene bakugombagura nubwo wisigura mu ndi mwaya agatangwa kuguhereza amahiri.
Unumwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Rutana avuga ku kageso kiyadukije muri iyo ntara ko gutegera abantu batashe bamwe barakubitwa abandi bakambugwa ivyo bafise. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato muraguma hagufi ya maradio yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make kumunye politika atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya. Miguna Miguna yaraye yimuriwe muri Canada mu ijoro ryo kuri wa kabiri yarungitswe muri ico gihugu asanzwe afise mu bwene gihugu inyuma y'imisi 5 afunzwe. Leta ya Kenya imwagiriza guhemuka kubera ari mu barahije Raila Odinga kundwi heze. Raila Odinga numwe mu banye politika atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya mukaba muzi yuko yirahije nk'umukuru w'abanyekenya. Miguna n'umunyamategeko rero yoba yaranashize ko umukono ku rwandiko Raila Odinga yarahiriye ko tukiri muri Afrika umugambwe ya ANC uri muri ku butegetsi muri Afrika yepfo wari wategekanije ko kuri no wa gatatu wiga ku kibazo cy'uko perezida Jacob Zuma yotanga imihoho canke akaguma ku butegetsi. Ariko rero iyo nama yawo idasanzwe yungurijwe kuri ndisango. Ivyo vyabaye nyuma y'ibiganiro byabuhuje ku mugoroba kuri no wa kabiri abari muri uyo mugambwe. Umugambwe ya ANC usanzwe rero utavuga kimwe ko cucokoregwa Jacob Zuma uba wari gusaba kuri wa gatatu ko perezida yotanga imihoho. Ariko iyo nama yungurije ku magenekerezo ya 17 na 18 z'ukwezi kwa kabiri inyuma y'ibiganiro vyahuje abategetsi babiri nk'uko vyashikijwe na ANC. Ariko ivyavuye muri ivyo biganiro n'ubu biracagizwe ibanga. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu muca ku rubuga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa@akaburungu.com no ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika mukanya turaja mu ntara. Ariko imbere yaho tubanze gato tubabwire ibivugwa mu gisata c'impunzi ahishamwe mpuzamakungu gitaha impunzi ku isi RCR ryatanguje umugambi wo gusaba imfashanyo ku isi zo kwitaha impunzi z'abarundi. Iryo shamwe ryemeza ko rikeneye amafaranga arenga imiliyoni 391 z'amadolari y'Abanyamerika kugira ngo rishobore kwitaha impunzi zirenga 430 muri uno mwaka wa 2018. Ibindi kuri ino nkuru mu ijwi ryumenyesha kuri wacu Pierre Claver niyo nkuru yaciye iganino ivyino nkuru.
Mu itangazo ryo shira hamwe gitaye impunzi RCR ryashize habona rivuga ko atagikozwe vuba n'amakungu ikibazo c'impunzi z'abarundi gishobora kwibagirwa burundu. Iryo shira hamwe rihamagarira abagira neza bose kongereza inguvu muri ico gisata co kwitaye impunzi z'abarundi zahungiye cane cane mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Rivuga ko uko izo mpunzi zibaye ubu bitubahirije amategeko mpuzo makungu kubera ubukene bw'uburyo. Ariko kandi iryo shira hamwe risaba bafise ico boterera bose gufasha kugira ngo bikunzize mpunzi zitahuke mu gihugu c'amavukiro yemeza ko muri umwaka w'ibihumbi 2018 gusa hakenewe amafaranga arenga miliyoni 391 z'amadolari ya Amerika na yarenga miliyaridi igihumbi y'amarundi ayo nayo fasha impunzi zirenga ibihumbi 430 ico gisata cawo ni kimenyesha ko ubu gifise uburyo butarenga ibice 21% gusa vya yakenewe ibice birenga 85% vy'izo mpunzi baba mu makambi y'impunzi. HCR ivuga ko kubera uburyo buke imfungurwa zagabanijwe kububakira amazu akomeye vyarahagaze hamwe hamwe abanyeshuri ni benshi amashuri nayo ni make hamere no kwitaho rero amagara yabo ngo bicumbagira. Wa mugambo wo gusaba imfashanyo ugamije guha impunzi ibyo zikeneye byose mu buzima bwabo bwa minsi yose hakoze iba nk'ibicibwa canke abahabwa udukorotse nk'uko iryo shirahamwe ribitangaza. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 abarundi barenga ibihumbi 400 barahunze kubera umutekano muke niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu nk'uko iryo shirahamwe ribandanya ribivuga. Muri uwo mwaka w'ibihumbi 2018 HCR rivuga ko giteze ko impunzi zongerekana gushika ku bihumbi 500 muri abo rimenyesha ko harimwo abahunga ibya politike n'abahunga inzara abenshi batumbera ibihugu bihana urubibe n'u Burundi gusaba ubuhungiro. Igihugu ca Tanzania nico cakiriye benshi muri abo abarenga ibihumbi 250 hagakurikira Rwanda rwakiriye abarenga ibihumbi 89 ibihumbi 44 nabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe mu Buganda hari ibihumbi 40 hakiyongera ko n'abandi bake bake bari muri Kenya, Zambia, Mozambique, Malawi hamwe na Afrika y'Epfo. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2017 impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 61 barahungutse abenshi bavuye muri Tanzania mu ikambi ya Nduta. Naho biruko HCR ivuga ko hari n'abandi bagumye bahunga ariko ku rugero ruto. Mu mpera z'umwaka uheze nyene intumwa yari yaserukiye leta y'u Burundi mu biganiro bihuza abarundi yarusha Terrasse Nayiraja wo mu bushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu yahamagariye n'abasigaye inyuma gutahuka
ariko nabona gutera kamo n'abandi bose bari mu gihugu cy'u Rwanda, mu Buganda, Tanzania n'ahandi nabo nyene ko turi ntambwe kugira ngo bashishikare gutaha kuko haramara n'umutekano baze turime twubaka igihugu cyacu no kwitura bahumurije ariko tugasaba kandi n'ibihugu bimwe byo mu karere ko byaborohereza mu Rwanda ntibaborohereza aha turivugisha ukuri kuko ubushatsi gutaha taje mu kinyegero biheza bikamugora gushika mu kwezi kwindi twatumaze kwakira abashika amajana atatu bavuye mu mahama mugabo baza batorose kubwira uyimenye aca kwereka kije kwa professor iba yaramuhaye urumva ko ari kibaza nibareke uko amateka mutaba kongo aratomoye iyo umuntu yahunze hanyuma agashaka gutaha no burenganzira bwiwe niho
umutekano wabo muri tegeko
hamaze kuza barenga 200 nta numwe yidoga murakoze.
Zimwe muri zo mpunzi zihamagarirwa gutahuka twavuganye ziri mu makambi y'impunzi muri Tanzania zabwijwe ijya Amerika ko zitaratekanirwa kugira ngo zihunguke.
Uhunguka niko gushaka k'umuntu yeki na hanene desaba no kuba bena mbese ukumva kigihugu kiratekanye ariko bakatwemerera yuko umushike mu gihugu nti yari mwo kazo bishikiramwo ariko nk'abantu turi kumenya nyaru gusyo batereke ku nyigisho y'u Burundi n'uwo rufite icyo n'icyo bakora nyene ko bashobora kugira gushikiramwo
urebye kujya kubona abantu baguma banyururwa hirya no hino uko kuno wewe bakwiyumvire babakwishe wewe bakwiyumvire atane batanikera mbere na rimwe ushobora kubakora abantu urumva nyata aditwe nibyo uno muhitse gakate kuko ni wowe uhunguka atana kimuzokora.
Na HCR ivuga ko ataragira ko ihimiriza impunzi gutahuka ariko ko ubushatse gutaha ku bushake bwiwe rimworohereza. Ni naho iryo shirahamwe rifatira mu gusaba ibihugu bibanye vy'u Burundi kudasubiza inyuma impunzi yo vyitura isaba ubuhungiro. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Pia Claverne Yonkuru arakenuye igisata c'impunzi turaza kugigaruka ko handi hato ariko turanze tumire amate hama duce tubanza dukubitire mu ntara zigize igihugu c'u Burundi. Bamwe mu banyagihugu muri commune Gitanga turi mu ntara ya Rutana mu gihugu c'u Burundi ubwoba ni bwose kubera akagwi k'abantu kataramenyekana gakizura mu gihe c'ijoro gutyo kakinjira mu mazu kakiba katinje muri ayo mazu naho kagategera bariko baratahuka kakabambura ivyo bafise. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu ntara ya Rutana na Yvira Nkunda aratubandaniriza ivyino nkuru.
uruja n'uruza rw'abo bantu bakizura gushika ubu bagifatwa nk'abasuma duba mu masaha ya saa sita y'ijoro na saa cyenda. Muri ayo mezi atatu arangiye ivyo vyibonekeje barategera abanyagihugu mu nzira bakabaka ivyabo. Fenias Nzitunga umwe muri bo atuyagira ivyamubaye ko mu nzira.
Je nko ku ruhande rw'anje vyegeze kunjikira turahura ukumva nguwe ngujahe ngubahe bagatangwa kubaza nyene bakugombagura nubwo wisigura mu ndi mwaya bagatangwa kuguhereza amahiri. Barambaza ndababwira baramfukamika ndafukama mugabo mugwere wo munsi ciyo nzazandaje kuyifata. Numaze kubona nk'abantu utahura ubona bakagutegera n'amahiri woreka kugira ubwoba yuko bo cyangwa gutegera bakagukubita ta kintu cyo turaraba nko ngamwe kano gace kiwacu mugihe cyo gutaha twavuga bati twebwe turataha mugihe ushye kurindira nka kaya gatoya waye nyene wigira nko mu nzira ugasanga abandi bagusize usanga bariko baragufata cyatse nko guhereza inkoni uwo munsi igihe bamvukamika ndariyumviye no nabantu nyimba babuze ico barya ama bagaca bagomba kurondera amahera mu banyagihugu cyevyarambabaje guhuse
kubwo gutinya kwicwa iyo nye n'urugo adafise uburyo bw'amafaranga aha bamwinjiranye ahitamo kubaha ibiri hafi. Stanislas Nyanzwi aradushingira intahe
jewe ukuntu byangendeye ubwa mbere mu kuduhe ndavuga ati aguma avuga ati ngaha ni mufeyo bagomba irake zine cyarase nka jewe twanyetswe n'amasuka amasuka ibyo masuka atatu ibipanga bibiri none mu gihe wanje ntenda gushira hehe kandi bisaba na 9 nta numwe akironka n'isuka aza gucisha ingero kwangu umuntu aronke byaje bari yadutwaye yose nyine n'etwe ntituzire ruko kuba turi abanyagihugu ubwo nk'abandi batuje amahoro imwe bikomeye gusa imbere hakobongira uko bupfuma bankirira amafamba uko kugurirwa hejuru bupfuma ufugashikanye kugeza ubu rero twebwe kwa guta office
ukwikekana bikabije kuri ko kuraduka mu kibano bivanye nuko gushika uno munsi abari muri yo migwi atanu umwe arafatwa bigaragara. Ruwi murengera ntwari agasaba indongozi gutorera umuti vyihuta ico kibazo kibateye umutima uhagaze.
Ico tubusaba twosaba nk'abo ku nzego zo hejuru yuko bodufasha nk'iyo bishitse cyangwa ugasanga natwegwe tuba kuko nk'ubu batubonye n'umugenzi wamutwaye ibintu ushawi no bandigira no mugenzi yabitwaye kuko urumva baramugize ndo banabi cyane bakugirira nabe hari n'igihusanga ari nk'umuntu agomba kukugirira nabe ibi ndashatse ugasanga hari n'igahagomba no kukwica twe dusaba yuko ho umutekano kwiye nk'ubu ugize nk'ingorane ugatabaza uwo ari we wese agacisa kubitabara
mu ntwaro. Ico kibazo catevye gutuzwa kumva z'uko barongoye amakomite y'umutekano badashika hose ubundi buryo bushasha bugiye gushigwaho kugira ngo ubwo busuma buhere uko tubibwigwa na Aaron Nduwabike mustanteri wa komine Gitanga.
Ngaha bakomaje Gitanga umutekano haribonekeza ubusuma bw'umazu nk'uko abantu basanzwe bagira ati bagenda kwa amafaranga abantu bakabakubagora ntamwe wurese atubidahizwe turagerageza duhimiriza kuko umutekano n'uwo muntu igihe abo bantu nabo baba bariho ngaha muri komine bari babantu bagomba gutera umutekano muke eka nabo bantu kumbure tutaheza tugirente turabingene twobacungira kugira ngo baheze bafata uko abo n'inkozi zikibi abona basuma turiko turakona na ya komite iri kumwe na bose umutekano kugira ngo amahoro n'umutekano bibandanye bitsimbatara muri kumashaga Gitanga ari n'ikintu babonye kibateye amakenga batubarire kugira ngo duheze dutorere umuti hamwe.
Ubwo agashavu abanyagihugu bafise bamenyesha ko uwo bazofata bazomwihanira kugira ngo nabandi babonegweho ka karorero ariko mu ntwaro bo basaba bashimitse ko uwo fatwa bumushira mu minwe yabo mu ntumbero yo kubakora ko amatohoza y'inkomoko yabo basuma mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi. Alan Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Ala duce tuvanga mu bumanuko bw'u Burundi dukubitire hagati mu gihugu cy'u Burundi neza na neza muri commune Muramvya y'intara ya Muramvya nyene ariko ubu tubabwira ivyerekeye urudandazwa canke ubworozi. Haraheze rero indwi zitatu hafashwe ingingo yo guhagarika rudandazwa rw'impene n'intama mu ntara ya Muramvya ni mu gihe yibonekeje akaranda k'ingwara kataramenyekana kibasi ibitungwa bimwe bimwe nk'impene ingaruka zikaba zamaze kwibonekeza muri zo harimo uruhombo rw'amafaranga amakomune atandukanye agize intara ya Muramvya n'izindi. Muravyumva mu nkuru menyesha makuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye muri iyo ntara kuraba uko vyifashe.
Impene zitatu n'intama imwe nivyo bitungwa bimaze gupfa mu matariki ya 15 z'ukwezi guheze mu ntara ya Muramvya bitanywe n'ingwara ya karanda imaze imisi yibonekeje mu ntara ya Mwaro, Kirundo na Gitega. kubw'ivyo urongoye ubworozi muri yo ntara Nkoribigawa Janvier avuga ko haciye hafatwa ingingo yo guhagarika uruja n'uruza rw'ivyo bitungwa kugira ngo ntivyandukizanye ivyo bigaca mu kudasubira kuzishora ku isoko hamwe no guhagarika urudandazwa rwazo kubazibaga mu bunywero
hamaze kuboneka ibimenyetso by'ibitungwa bishika kuri 4 iyo ngwara ibigaragara yuko yamaze kuza mu ntara twaciye twandikira abajejwe kurongora intara ariwe guverineri twamwandikira yuko ingingo zitegereza gufatwa hanyuma kugira izo ngingo nazo azishikirize bamusitanteri kugira bamusitanteri bace nabo babona kuzikurikiza ihe tubujije yuko zijya ku masoko urumva no kubaga muri uwo mwanya bica bibanza bigahagarara kubera naho nyene abantu bariko barabikora ko bakajya gusubira guhura n'ibindi bitungo barashobora guca abantu zivyo bindi bitungo
nubwo biruko bishoboka ko ingingo itarakwiragizwa mu banyagihugu aha ni muri bumwe mu bunywero bwo kumugwa mukuru wa komine Rutegama impene zibaze usanga zimanitse ku bunywero abantu bazihereza narijya ari kwibarabara rica ku ingenzi nyinshi uyu mudandaza avuga ko batosiba kuzibaga na cyane cyane ko yivugira ko iyo ngwara yafashe bitungwa itarahashika
ani ingenzi zirahita urabona ko ari no kwibarabara bose iyo bacenga bahagarara ngaha bagafata agacupa bagafata na gatika kanyama
ariko rero ntibababujije mwe kuzibaga
urumva tubaga izo ngaha iwacu gusa nta kwisoko tujya kuzihiga tubaga muzo dutunze kuko aho iwacu ntango ari rahashika
Indongozi za komine Rutegama zivuga ku itegeko ryatanzwe cyo kudasubira kubaga ivyo bitungwa na cane cane ko bitaba vyapimwe igisigaye ari ugucungera ko iri tegeko rikurikizwa ariko ku ruhande rw'abihereza inyama z'impene bamwe baramaze kumenya ko ingingo yashinzwe yo kutazibaga uyu numwe avuga ko amagara yabo atagiye koroherwa
iyo umuntu afunguye akanyamagira amagara meza kugera uwe kubona uwe bisa n'ibiriko birimibwe ibintu byo gufungura ingitungo c'impene turabona ko anyagi gutahombera
abandi nabo babona ingaruka mbi iri mu kutaronka amafaranga yo kwikenura uyu nundi avuga ko atoroherwa mu kuronka amafaranga y'ishure y'abana kuko ivyo bitungwa bitagishoka mu isoko
aho tuburiye ukahene atahigashobora baguma badutera abana mu ntege ku mahera y'ishure
uruhombo ruribonekeza no muri komine ya Rutegama ahasanzwe hari isoko yavyo yo kwibuye Bazu bwenge Merance icegera cy'umunyamabanga wa komine Rutegama avuga ko bagira uruhombo rw'ibice 5% by'amafaranga bahora binjiza ku munsi.
Ubunyagahombo kariyo mu komine kuko turabona neza ko duhomba nk'ibihumbi z'abazaba 400,000. Ni kuvuga ko haguzo nk'impene nk'320,000 acha 3,200 byinjira, hama ibyo nibishobora kwinjira, hama ibijyanye nuko kubagwa ku isoko impene cyangwa zishorerwa ku bunye nta mpene nimwe ibagwa kuva itangazo rivuzwe zimaze kwa zitabazwe burya abantu baje mu kabare nk'ahantu hari ububare usanga ubunye baragabanutse kuko bagenda bakurikirana hari ako kanyama gacyo usanga rero no taxi twatoza ku nzoga ziba zadandajwe nayo nyene ikigenda igabanuka ari nacyo gituma mbona ko ubukomine irafise uruhombo rungana nk'ibice 5% z'amahera yora yinjira
Kubw'ivyo abanyagihugu basaba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi gukora ibishoboka iyo ngwara igatuzwa mu misi ya vuba tukibutsa ko iyo ngwara yatanguye kwibonekeza mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze mu ntara zitatu gusa z'igihugu iyi ntara ya Muramvya ikabije yiyongera mu zafatiwe ingingo kugeza ubu akaba atawuzi ryari iyo ngingo izoba yarangiye kugira abanyagihugu batezurigwe ku ngingo zafashwe bavuga ko zibasubiza inyuma mu by'ubutunzi Mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Kuko nari nabemereye dusure mu makambi abakirisu basengera mu isengero ry'abapantekoti mu ikambi y'Inyarugusu mu ntara ya Kigoma muri Tanzania kuva ejo bari mu gikorwa cyo gutera ibiti mu icungararo y'iyo kambi James Jovin akwejwe rya Amerika y'Inyarugusu
Uwo mugambi wo gutera ibiti wakoreshe kuri uyu wa kabiri mu murima w'iryo sengero Pentecosti rigizwe n'impunzi z'abarundi mu nkambi ya Nyarugusu. Bamwe muri abo bakirisu baganiye n'iryo rya Amerika bavuze yuko icyatumye bakora uwo mugambi wo gutera ibiti ari gukengera ibidukikije, gushariza inkambi hamwe no gutegurira ikirere cyiza kazoza kubera bataza umunsi bazohungukiramo no kwibuca amashyirahamwe gufasha impunzi ku bijyanye n'inkwi zitakiboneka cyane muri iyi minsi.
Hanyuma Jean Nitwa Shadrack irambona ndumuririmbye ishengero rya Pentecoste mu kambi y'Inyarugusu. Impamvu yatumye nda gutera ibiti ni uko ibiti bitanga bidufitiye akamaro kanini kanini yakwitwe bw'abantu ndetse kucyaremwe cyose igiti gisanzwe gifite akamaro kanini. Iki gikorwa cyo gutera ibiti kuba tugire iwacu mu gihugu cyacu cy'amavukiro, icyo gikorwa twaragikora kukubera byari bisano tubikeneye kuko ibiti tubironka mu inkwi turabironka mu akaga keza tubironka mu imbaho tukabirokoresha mu gihe tuba turiko turakora ibindi bikorwa bitandukanye by'ugubako n'ibindi byinshi haba kurondera akayaga cyangwa igashobora kudufasha mu gihe cy'imvura. Ibiti rero bisanzwe nuko ahariho hose tubaye tubikoresha nico gituma kuva nyine twari dusanzwe turi igikorwa cyo gutera ibiti kwa dusanzwe tugikora
kabura rero kandi nukubera nagombye turandira iterambere urusengero rwaru aho dusa sengera tugira iterambere hanyuma no cambwira na bene wacu batashobore kuza gutera ibiti kuko ni iterambere ryacu by'urusengero rwacu.
Basabye yuko mashira hamwe bijejwe yofasha impunzi kuronka inkwi kubera mugambi w'inkwi ugoye cyane gose muri iyi minsi, kandi abagore bakoresha umwanya muremure gushaka inkwi bigatuma baronka ingorane harimo abafasoni gufatwa ku nguvu n'imisore bahurira muri ivyo bigunda barondereramo izo nkwi.
Cendirwa kazina ntungwa nayo Vanessa ingorane tuhura nazo mu kuza gusenya icambere tukenda kuzisanya kurere turenze kambi kandi tutaruhusiwe kurenga ikambi tugiye gusanya iyo kurere tugahura nabaha bakatwiruka ko bagwaka nibikoresho hanyuma ico twosaba nuko kweri nk'amashira hamwe yo yicara yakarabama ingorane tuhura na zene yo tugiye gusenya bakadufasha mu buryo kutuzanira inkwi zabakarabo byo badufasha mu buryo bwo kurondera ya mikara ihinguwe mu bundi buryo nyene.
Nditwa Zawadi Violet
aho hano rero twagenda tuge 12 zijo oro twagaruka samo ya canke sambire hari naho twazizana naho ntituzizane. Ico ndosaba nuko bogerageza uburyo bwose bakaturondera nk'ibibari tugira ko gusenya basi mu buryo bworoshye kugira ngo ntituze turahangayika kanini tugirira ibyagiyo abahonye ne barababara ngo tubanonera amashamba yabo.
Atunga Imana Renia mba mu nkambi y'Inyarugusu mu zina y'umunani je ibintu byerekeye inkwi ndabibona ko ari ibintu biduhambariye cyane kubera urabona ugiye gusenya ukarenga inka ambi barashaka gufata bakagugirira nabi nk'abantu babagabo mugahuririyo bakagugirira nabi cyangwa abantu babakenyezi barakunda kudohotera batubonye niba ari umuntu w'umugabo ariko arakora umuserukiye kugiye gusenyuka mu natesi kwahasa kwirutseko n'ukuri nibarabi kumwene bo dufasha urabona washaka kugenda ugiye ushitse ukagira Imana nziza ukaruronka ugo rukwi urashaka kuzana agahimba k'urukwi kamwe nahe ugashikanye ugacana hari ugacana iminsi ibiri cyangwa umunsi umwe hakabagaheze
mu pastori sengero Pentecosti FPCT Nyarugusu Boaz Nyamoyela Tambwe yavuze yuko ivyo biti bateye bizofasha kazoza babe abarundi ciwe batanzania ariko intumbero y'isengero no kubona amashira hamwe yafashije impunzi kuronka inkwi batarinze kwigora cyane nkuko bimeze muri iyi minsi.
Kweli kabisa kulingana na lengo letu kwanza tuna asili ya kupanda miti kila popote pale palipo na
intumbero yacu no gutera ibiti kugira ngo dukingire inkura kandi urazi ibiti ko bifise akamaro kenshi ariko ikindi kwibuca amashirahamwe gufasha abagore kubijyanye n'imazi urazi ibiduteyeho ko atacyo bifasha muri aka kanya ariko bizofasha abana bacu cibure abatanzania kubera tutazi umunsi tuzotahiramo ariko turasabye cyane badufashe
miti 2740 kasoro kituo kimoja ambacho bado akijapanda lakini tuna matumaini kwamba na wao pia watawajibika kulingana na malengo yetu.
Ishirahamwe Redeso ikorera mu gisata cyo gukinga inkura no kuronsa impunzi zituye mu nkambi y'impunzi Nyarugusu. Umwaka uheze yateye ibiti birenga 40,000 no gutanga amasigiri yakoresha umuriro mukeyi yagera 300 ariko muri iyo nkambi aracyarimo ingorane nyinshi cyane kubera impunzi zikora urugendo rurenga 8 km kujya kurondera inkwi kandi bagahura n'ingorane zitandukanye bari kuri uwo mugambi. James Jovini ijuja Amerika mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania.
Mukanya mgenzi wacu je ni Mukankusi mu kiganiro camagara y'abantu cuno munsi.
Nchute zijwi rya Amerika mbahaye kaze mu kiganiro cy'ubuzima. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Uyu munsi turaganira na Dr. Aimable Mbituyu Muremyi, umuyobozi wa programu y'igihugu ishinzwe kurwanya indwara z'umwijima mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ni mu Rwanda ni RBC, aratuganirira ku ndwara z'umwijima dore ko zirimo ubwoko bwinshi. Ndabashimiye cyane rero kuri uyu mwanya muduhaye kugira ngo mudusobanurire kuri izi ndwara ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Mu gutangira se mwatubwira indwara y'umwijima ariyo bita hepatite mu Gifaransa ari indwara ki n'ikitera?
Murakoze cyane. Indwara bita hepatite nk'uko mubyumva n'ururimi rw'amahanga ariko bisobanura ko ari inyama y'umwijima iba yabyimbye. Bakunda kwita ko ari asamasiyo y'inyama y'umwijima, bikaba byaterwa n'impamvu zitandukanye. Mu mpamvu rero zatera ukubyimba kw'inyama y'umwijima dusangamo cyane cyane nk'imiti, imiti yo kwa muganga idusanzwe dukoresha, ushobora kuyifata ikaba yatuma inyama y'umwijima ibyimba, tukabyita ko ari hepatite medicamenteuse kuko byakomotse ku miti. Bishobora kuba byaterwa n'iyi miti tumenyereye mu Kinyarwanda bita ngo ni imiti gakondo, nayo ushobora kuyifata ikangiza umwijima wawe ugatuma ubyimba, nabyo tukabyita ko ari hepatite yatewe n'iyo miti y'Ikinyarwanda. Ariko hari n'amavirusi atandukanye ashobora kuba yatuma inyama y'umwijima ibyimba, tukabyita ko ari hepatite virale. Mu Rwanda dusangamo hepatite A, tugasangamo hepatite B, hepatite C, hepatite nyinshi ariko ziteye n'amavirusi. Inzoga nayo tumenyereye mu bihugu byinshi bakoresha, ishobora kuba yatuma umwijima ubyimba, icyo gihe ubwo bari hepatite alkoholike. Ariko byose urumva ko mu ijambo rimwe ryita ko ari hepatite gusa, ariko iyo utavuze icyateye kubyimba kw'inyuma y'umwijima ntabwo bitanze ubusobanuro buhagije urambuye.
Nk'uko nabwiraga abatwumva rero, ubwo turaza kwibanda kuri iyo ya B na C kuko ariyo buyihangayikishije cyane. Utubwiye ko harimo ibice bitandukanye cyangwa se indwara zitandukanye z'umwijima bitewe n'icyabiteye. Umwijima uravurwa ugakira?
Murakoze cyane. Ubwo ndango twibanda kuri iyo nyine hepatite B na C, harimo ibisubizo bibiri bitandukanye. Hepatite C ibasha kuvurwa igakira burundu, nubwo ushobora kuyikira ukaba wakongera ukayandura nyuma. Ariko hepatite B kugeza ubu ngubu nta muti uhari uyivura ngo ikire burundu, gusa hari imiti ishobora kuba yafasha kugabanya ibyago biterwa n'indwara ya hepatite B, ariko yo ntabwo ivuga ngo ikire.
Mwatwibutsa bimwe mu biyitera?
Hepatite B iterwa na virusi yo mu bwoko bwa B, niryo zina ryayo. Bayita ko ari virusi itera umwijima wo mu bwoko bwa B. Hanyuma tukanagira virusi hepatite C, nayo itera nyine hepatite C, niko bayita, niyo mazina yayo bayitiye izi nyuguti.
Hanyuma none se kwirinda, umuntu yakwirinda ate?
Kwirinda izo ndwara rero kwa ebyiri, yaba ari hepatite B yaba ari hepatite C, icya mbere bisaba kubanza kumenya inzira izo ndwara zanduriramo, kuko usanga ni indwara zandura mu buryo bumeze nk'aho ari bumwe. Usanga ko hepatite B yandura cyane cyane mu nzira y'amaraso cyangwa se biciye mu nzira y'imibonano mpuzabitsina idakingiye n'umuntu waba ayanduye. Hepatite B nanone ishobora kuyandura umubyeyi ayanduje umwana we, cyane cyane mu gihe amubyara. Ariko no mu gihe cyo guhanahana ibikoresho bikomeretsanya nabwo umuntu ashobora kuba yakwandurira hepatite B. Hepatite C nayo igiye kumera kimwe, ariko yo usanga akenshi na kenshi yandurira mu nzira y'amaraso kurusha izindi nzira. Ubwo rero bituma mu gihe cyo kuyirinda ni ukwirinda izo nzira yanduriramo, kuko umuntu yirinda iyo nzira y'amaraso, ndetse no kwirinda umubyeyi utwite akaba yakwipimisha mu gihe atwite kugira ngo tubashe kurinda umwana we. Ariko hepatite B yo inagira urukingo.
Urwo rukingo ruhabwa abantu bose cyangwa se ni urukingira abana bakiri batoya?
Urukingo rwa hepatite B dufite yaba ari mu Rwanda n'ahandi ku isi rubasha gukingira abantu bose, baba ari abana bakivuka, abana bakuru, ndetse n'abantu bakuru basanzwe bose barakingirwa.
Murakoze cyane Dr. Mbituyumuremyi kuri ibisobanuro muduhaye ku ndwara z'umwijima. Namwe nshuti mwarimu duteze amatwi ndabashimiye. Mwari kumwe na Dr. Aimable Mbituyumuremyi na Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Urakoze nawe wewe ni mukankusi kuri ico kiganiro wadutunganirije Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi hamwe na ingenieur Joe twari kumwe hano muri ya 18 twemiduce twifuriza kuranirwa mu banyu no mu vyanyu ariko muri buke saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda muze kuba hagufi ya maradio yanyu kugira mukurikire ikiganiro muri isanga mu gihe c'isaha 12 naho muraza gushobora gukurikira amakuru azobagezweho mu gihugu c'u Burundi gihe c'isaha 1 n'igice amakuru arambuye azobagezeho ho kwisi na cane cane muri Afrika mururanigwe rero mu banyu no mu vyanyu.